Urubanza rwumvirijwe mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike aho arenga iyome bunyoni yafungiwe kuva mu kwezi kw'indwi w'umwaka. Abacamanza batentana inyuzwa mu buranisha kubera afise budahangarwa bari baduze bava ku murwa mukuru w'utunze Bujumbura ari icicaro c'iyo sentare. Arenga iyome bunyoni yasavye sentare kwitohirahira ngo imuburanishe ku caha cerekeye amatungo adasiguritse na rijya atanga ingo ya sentare n'imwe muri kahise yigeze yerekana amamuko y'ubutunzi bwiwe nk'uko bungana nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yari muri urwo rubanza yabitubwiye. Yabwiye abacamanza ati icyo cyagirije ntikigira ifatiro kubera jewe narakoreye igihugu ubwo butunzi naburonse mu byo nakoreye mu myaka 20 narafashe deni mu ibanki zizwi nshyirahamwe yo kunguruza abantu n'ibintu nshora imitahe mu burimyi n'ubworozi nongera ndubaka n'ibitaro kira noneho n'amateka avuga ko niyo byobaye ukuri ubutungane bwari kuba bwarabyerekanye imyaka 3 ntangurwa rucuruzwa ibyo butigeze bukora. Abacamanza batentaye nta inyuzwa bavuze ko Jenerali Bunyoni yakoresheje ubuyeri igihe yaje mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere yerekana igice gito cyane cy'ubutunzi bwiwe. Arenga iyome Bunyoni yanisiguye ku cyaha cyo gushaka kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu. Yagirijwe ko yanarondeye gukorana na bamwe mu Barundi bahunze igihugu muri icyo gikorwa. Washyizwe mu majwi ni umumenyeshamakuru wa radio RPA ikorera mu buhungiro kuva mu 2015 inyuma y'aho ituririwe mu ijoro ry'uwa 13 ukwa gatanu wa mwaka nyene umunsi habahirikwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza ryateshejwe. Sentare yavuze ko ifise ivyemezo ko Bunyoni imbere yahaye amafaranga Bob Rugurika umuyobozi wa RPA kugira abafatanye muri ico gikorwa kandi ko hari n'ubutumwa bwanditse bwerekana ivyo vyagirije. Ubuseruko ya leta mu kumwagiriza yanagarutse kandi ku butumwa n'ivyo yavuganye kuri telefone na Colonel mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kugwanya imigumu COVID-19 nawe nyene afungiwe mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa politike. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere ntiyahakanye ko atahaye amafaranga Rugurika ariko yavuze ko yabikoze nyabuna mu ntumbero y'ukingira igihugu n'inzego zacu. Yagize ati kubera nzi ko Bob Rugurika ari mu byabona bya CPI nashatse kumenya amazina y'abategetsi 30 baronderwa n'iyo sentare kubera ugufata abategetsi bangana gutyo bisa no guca umutwe igihugu. Yongeye ko ati jewe mubona no gukorana n'umusivile w'intakare ariko biro metero birenga 600 kandi atanga uvagira. Nsanzwe nzi ko atakindi kimuraje ishinga atari kubona igihugu kigwa mu kaga. Atavuze byinshi cyangwa ngo yerekane ibyemezo Bunyoni yakomeje yabwira abacamanza ati erega urwego rw'igendereza rw'u Rwanda rwari rwinjiye mu buryo bwanjye bwo gutumatuma nako niho ibyo wunyagiriza yabikuye muri telefone. Bob Rugurika ari mu buhungiro muri kino gihe akaba no mu bantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi ntiyashimye kugira byinshi abivuga ko mu butumwa bwanditse yaduhaye kuri WhatsApp yagize ati ntacyo mfite ndabivuga ko izo ndabifata nk'ibitutsi. Mu byakurikiranwa ko kandi yireguye ko kuri uyu wa mbere harimo ikijyanye no gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Arenga iyome Bunyoni no kuri iki cyagirije ntakana ko hari ibirwanisho iperereza n'igipolisi byasanze kumuhaniwe kandi atabirekuriwe. Gusa yabitanga insiguro yabwiye abamuburanisha ati ibikoho bitera amarokete bahasanze byari byarapfuye kandi nta rokete n'imwe yari ihari. Ibyo bikoho byahasizwe n'abahora bajejwe ku nkingira ubuzima ntibari bwaze kubihakura. Niko gusaba ko kimwe mu bitongerezi n'umupolisi mu bari bajejwe umutekano wiwe borengutwa kugira bumvirizwe bitewe n'uko bazi ukuri kose ku vyerekeye ivyo birwanisho. Urukiko rwemeye ko bazorengutwa kugira baze gusura ivyaha vyo gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha, uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu n'ugushaka kwica umukuru w'igihugu. Bikuru bikuru Jenerali Bunyoni yakurikiranwa ko biramutse bimwagiriye ashobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 30 hisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi. Ni naho ubuseruki ya leta muri urwo rubanza yafatiye asaba sentare kutamuha uburenganzira bwo kuburana yidegembya avuga ko yagirizwa ivyaha vy'agacamutwe. Hari kuwa 16 ukwezi kw'icumi guheze amashyirahamwe yahanuye agateka akazina muntu harimo y'abarundi na mpuzamakungu yasabye ko Bunyoni yohabwa ubutungane. Yanasabye abategetsi b'u Burundi kureka indorerezi mvamakungu kuza gukurikirana urubanza rwiwe. Avuga ko ihagarikwa ryiwe mu kwa kane uyu mwaka byabayemo igifungu cyinshi. Kuri uyu wa kabiri urubanza rurakomeza kumvirizwa hanarengutswe n'amasura abiri Jenerali Bunyoni yitabaje. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.